Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatatu mu gitondo itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2014. Muri kumwe muri gitondo kuri micro nanje Fidel niyo ngabo.
Usibye ko nubundi najyaga mbona hari abayobozi bo ku nzego nkuru bakurikiranwa wenda batari benshi, ariko ubu ngubu ndabona hari efforo nshyashya iri sistematike nyakubahwa Prime Minister atangiye gushyira mu ngiro.
Uwo ni Johnston Businge, umushikiranganji ajejwe ubutungane mu Rwanda. Inkuru n'andi makuru twabateguriye muri iki gitondo turayigaruka ko mu kanya. Duhereye amara ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Edi Gwema. Waramutse Edi.
Mwaramutse neza Fidel Niyongabo, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo. Amakuru yacu tuyahereye mu gihugu cya Algeria. Mu gihugu cya Algeria haravugwa urupfu rw'abantu bagera kuri 77 baguye mu mpanuka y'indege ya gisirikare yarayi baye mu misozi hafi y'umujyi wa Constantine. Mu itangazo Minisiteri y'Ingabo yavuze ko umuntu umwe wenyine ariwe warokotse iyi mpanuka, ubu akaba arimo kuvurwa mu bitaro bya gisirikare. Mbere gato inzego za gisirikare zari zatangaje ko iyo ndege yo mu bwoko bwa C-130 yari itwaye abantu 103. Perezida w'icyo gihugu Abdelaziz Bouteflika yahise atangaza iminsi 3 y'icyunamo mu gihugu cyose. Iyo ndege yari mu rugendo ituruka mu ntara y'amajyepfo ya Taman Rasset. Presidensi ya Amerika imaze gusohora itangazo ribuza burundu icuruzwa ry'amahembe y'inzovu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi bavuga ko iki cyemezo kigaragaza uruhare rwa Amerika mu kurengera no kubungabunga umutekano w'inzovu n'inkura. Iri tangazo rikomeza rivuga ko Amerika yiteguye gufatanya n'ibindi bihugu ku isi kurwanya ibikorwa by'ubushimusi n'igurishwa ry'inyamaswa binyuranije n'amategeko. Nubwo hagiyeho itegeko ku rwego rw'isi ribuza icuruza ry'amahembe, ubucuruzi burakomeje mu bihugu byinshi byo ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe serivisi z'iperereza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, James Clapper, yaraye abwiye akanama ka Sena ko akurikije amafoto abona aturuka mu gihugu cya Siriya, ibihabera yabigereranya n'ibihe by'imperuka. Clapper yavuze ko intambara muri icyo gihugu imaze guhitana abantu bagera ku 134,000, inatera ubuhunzi ku bantu bakabakaba 10,000,000. Yavuze ko yatangajwe n'amafoto agaragaza iyicarubozo ry'imfungwa. Abajijwe icyo atekereza ku biganiro by'amahoro bihuje guverinoma ya Siriya n'abayirwanya bibera i Geneve mu Busuwisi, Clapper yavuze ko icyizere cye kiringaniye. Umuhuza muri ibyo biganiro Lakhdar Brahimi we yaraye atangaje ko ibiganiro birimo ukugorana cyane. Brahimi yavuze ko hakenewe ubufatanye hagati y'impande zombi kugira ngo bashobore gutera intambwe. Urukiko rwashyizweho kuburanisha ibyaha byakozwe n'abakamere ruje mu gihugu cya Cambodge rurimo gusuzuma uburyo rwatangiza icyiciro cya kabiri cy'iburanisha ry'abakambwe babiri bahoze mu buyobozi bw'abakamere ruje. Abavoka baburanira Kie Samphan wigeze kuyobora Cambodge bavuze ko urukiko rukwiye kubanza rukarangiza iburanisha ry'imanza zo mu cyiciro cya mbere. William Smith, umushinjacyaha mukuru w'urwo rukiko, yavuze ko urukiko rudakwiye gupfusha ubusa amafaranga y'abaterankunga, ko kandi hari abantu benshi bategereje hafi imyaka igera kuri 30 kugira ngo babone ubutabera nyabwo binyuze muri izi manza. Uru rukiko rwatangiye akazi karwo mu mwaka w'2006 rukomeje kotswa igitutu kugira ngo rurangize akazi rwahawe rwo kuburanisha imanza z'abakamere ruje. Pich Ang wunganira abarokotse ingoma y'igitugu y'abakamere Rouge yavuze ko abo yunganira bategereje guhabwa ubutabera nyabwo n'uru rukiko. Ubutegetsi bwa Kamere Rouge buregwa ubwicanyi bwibasiye abaturage bagera kuri miliyoni ebyiri bazize kwicishwa inzara, gukoreshwa akazi kagoye no kumanikwa. Pol Pot wari umuyobozi w'ingoma y'aba Kamere Rouge yapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda na mirongo urwenda n'umunani. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arashima umubano wihariye uri hagati y'igihugu cye n'icy'Ubufaransa. Ibi Obama yabivuze ubwo yakiraga ku meza mugenzi we François Hollande mu ngoro ye hano i Washington DC. Obama yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi utarigera ukomera nk'uko ukomeye muri iki gihe. Bwana Hollande we yavuze ko umubano hagati y'ibihugu byombi ubu urangwa no kwizerana. Ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi byibanza hanini ku bibazo bitandukanye bireba isi birimo guhagarika ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro za nuclear.
Urakoze Edi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu ni umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Rwanda inama nshingamateka irarega inzego z'ubutungane ivuga ko zidakora neza mu bijanye no gukurikirana abanyuruzi itunga ry'igihugu. Asomuta Kaboyi adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Komisiyo y'Inteko Ishinga Amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'umutungo w'igihugu ubwo yavuganaga n'inzego zishinzwe ubutabera ivuga ko uburyo izo nzego zikurikirana abanyereza umutungo w'igihugu bikorwa bigura intege. Abagize komisiyo bagasobanura ko buri mwaka raporo zisohoka ariko ntihamenyekane abakurikiranywe ngo baryozwe ibyo babanyereje cyangwa ngo hamenyekane amafaranga aba yagarujwe agasubira mu isanduku ya Leta. Iyo komisiyo ikibaza niba inzego z'ubutabera zaba zitagira ubushobozi bwo gukurikirana abantu bamwe na bamwe babavugwa mu kunyereza umutungo. Cyakora imibare yatanzwe na Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko imaze kugeza mu nkiko abantu barenga ijana na 50 bakurikiranyweho kunyereza umutungo wa Leta. Ubushinjacyaha nabwo bugasobanura ko budasinziriye kuri icyo kibazo. Uyu ni Bwana Ntete Marius, umugenzuzi mukuru mu bushinjacyaha.
Nababwira ko hari abantu bagera kuri 18 tumaze kuregera inkiko n'andi madosiye twashyinguye. Hari igihe dusanga atari ngombwa kuregera urukiko, abantu bagaruye amafaranga, imisoro bataciye yaciwe cyangwa se amande twagiye duca. Hano noneho n'igihe biba ngombwa yuko dusanga muri ibyo byose nta na kimwe kiri cyo, umuntu tukamureka akaba ari umwere cyangwa se tugasanga hakoze ikosa ryo mu rwego rw'akazi.
Abagize komisiyo kandi bavuga ko inzego z'ubutabera niyo zigize abo zikurikirana, humvikana gusa abayobozi bato ari nabo baba bakurikiranyweho umutungo muke ugeranije n'amafaranga agenda mu gutanga amasoko manini. Minisitiri w'ubutabera Johnson Businge avuga ko n'abayobozi bakuru bakurikiranwa ariko kandi uburyo bushya bwagiyeho utazagira n'umwe unyereza umutungo wa Leta busiga.
Usibye ko nubundi najyaga mbona hari abayobozi bo ku nzego nkuru bakurikiranwa wenda batari benshi, ariko ubu ngubu ndabona hari eforo nshyashya iri sistematike nyakubahwa Prime Minister atangiye gushyira mu ngiro. Ntabwo ari ngombwa ko bagukurikiranye, ntabwo ari ngombwa ko umushinjacyaha yasanze hari icyaha bakoze, ahubwo hari amabwiriza yashyizweho n'Inteko Ishinga Amategeko n'amategeko agenga imicungire y'imari ya Leta. Kuki utayakurikije? Kuki watanze isoko ritanyuze mu mucyo? For example, icyo cyonyine gisigaye gituma raporo y'umuntu itaba clean.
Mu bituma habaho inyerezwa ry'umutungo wa Leta 99% bituruka mu itangwa ry'amasoko ya Leta. Mu mwaka wa 2010 na 2011 Leta yahombye miliyari zirenga 7 zaturutse mu itangwa ry'amasoko ya Leta. Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko igiye gushishikariza ibigo byose bya Leta gukoresha abanyamategeko mu gihe hategurwa amasezerano hagati ya Leta na ba rwiyemezamirimo kugira ngo Leta yirinde imanza za hato na hato Leta igishorwamo biturutse mu gutanga amasoko ya Leta nabi. Kuva hasabwa ko abanyereza umutungo wa Leta bajye bakurikiranwa mu nkiko kugeza ubu nta rutonde rugaragara rw'ababa barahamijwe icyo cyaha, amafaranga amaze kugaruzwa ndetse n'ababa baramaze kubona ibihano bishingiye mu rwego rw'umurimo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyi nkuru. Mu Burundi abantu barenga 81 bari mu bitaro, abandi 10,000 ntibagira aho bakika umusaya kubera ya mvura yagwa mu gisagara cya Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Abagira neza batanguye gufasha. Nivyo Tabita Mukamusoni adushikiriza.
mu makaritie yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura abatafuye canke ngo bakomereke babuze ivyabo ubu bari ifumbereje muri quartier Gatunguru co kimwe no mucarama agahinda nikose amazu yaba yari yubatswe mu bikoresho bikomeye canke mu bisanzwe yaratwawe ayandi yuzu ibidengeri vy'amazi uhageze ubona abana bayibayiba abakuze nabo babuze yo baja abagira neza batanguye kuja kwandika abakeneye ifashanyo uyu mukenyezi wo muri quartier Gatunguru ati nakamara amazi
mu ncamake na rugero twovuga na kamara mata kuko ibintu byononekaye numurengera mubigize nk'ubuzima bw'umuntu nta kintu nakimwe cyo witwa ko gisigaye kuko nitugira dushira abana duki kumusaha icambere na mbere
uwo mukenyezi nyene ubu yatinye kwinjira mu nzu kuko ngo yohava isubira kumugwa ko nabana mbere yarabahungishije
nta mwana numwe ngifise ngahugeze ubu abana biwanje bari mu buhungiro ntako no ronderera umwana ngo nanje nironderere nti byari gukunda inzu yoyo yuzuye ivyondo yose nakamuna niyo nta nubwigihagaze kuko amatafara nyengere gushika ku 180 nayo none ni yibomoka ni nkuko ndi hanze
uyu mugabo we yabuze abiwe agahinda karamwuzuye avuga ko akibandanya rondera abandi atazirengero ryabo ubu ntashobora no kuja ku mirimo
n'ivyo abantu benshi bagiye bapfuye ivyacu vyagiye eka nta numwe agisigaye afise n'agahuzi ko kwambara abandi barapfuye n'ubu turacyarondeza n'abapfuye aba nabo Imana yakinze gusa bararukuka hari ariko hari abo n'abandi bakirondera mu bisimu mu mivo ahantu hari ibintu vyibi sinzi kuntu nakubwira twarabuze unamarira
imiryango yaguye muri ayo makuba ubitanguye kuronswa ivyankenerwa vyihutigwa n'umuryango utabanye imbabare Croix Rouge nkuko uyo muryango ubivuga gushika ubu abantu bagera kuri 81 barakomeretse abarenga 10,000 nibagira icefo ca ruguru inzu zigera kwijana zarabomotse aho ni ruhande y'abarenga 60 bamaze kumenyekana ko ari bo bahitanywe niyo mvura umuvugizi w'uwo muryango ufasha imbabare Alex Manirakiza asaba abandi bagira neza gufasha kuko ibikene wari vyinshi
abo nibo tuzi gushika ubu n'ubu turacari ko turarondera harabusanga inzu zaraguye ko canke ivyondo vyarabahambye nibo turi ko turarondera amazu menshi yarasidutse nubabwira yuko ubu dufise inzu zirenga 1,000 zasituwe n'uwo muzurira batewe n'irya mvura rero ubunye dufise abantu barenga 10,000 batagira shinge na rugero ntibagira inzu babamwo ntibagira ico bafungura ntibagira ico bifuka ubu benshi rero bakoranijwe ku kibuga c'umupira kiri muri komine Kinama ico umuryango Croix Rouge uri kuragira no gushira amahema kuri ico kibuga c'umukinama kugira ngo dushobore gufasha abo bantu baronke aho bikinga ariko nababwira yuko bakeneye ivyo vyose twavuze ni benshi iki ni igikorwa tuzeza gukorera hamwe nk'abarundi kugira ngo tugarukire kuri bene wacu
kubera iyo mvura yo ku munsi w'Imana mwibarabara Bujumbura Bugarama gwa ruja n'uruza gwahora nirugishoboka kubera ibarabara risigaye kumagendera vya bikamyo vyahora bihaca nta mahigwe bigifise yo kurengana umwanya n'umwanya iryo barabara rishobora gucika ubu abapolisi bagumaho kugira batunganye uruja n'uruza I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
turagushimiye Tabita kuri iyo nkuru Sentare mpuza makungu mpana vyaha yashiriweho Rwanda mu rwego rwa nyuma gukunguruza imanza yagize umwere General Major Augustin Ndindiriyimana yahoze ayoboye Gendarmerie y'u Rwanda na Major François Xavier Nzuwo Nemeye yayobora umugwi w'abasirikare babanza kuja kugenduza umwansi bita Bataillon de Reconnaissance muri rimwe rw'Igifaransa w'ingabo za leta za kera z'u Rwanda Thomas Kamirindi adufitiye ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru
General Major Ndindiriyimana na Major Nzuwonemeye baburanishwaga mu rubanza rumwe rw'abasirikare bakuru rwa kabiri rwitwaga Militaire 2 hamwe na General Major Bizimungu Augustin wahoze ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda na Capitaine Sagahutu Innocenti wari wungirije Major Nzuwonemeye basomewe mu kwezi kwa gatanu mu 2011 mu rwego rwa mbere icyo gihe General Ndindiriyimana yakatiwe igifungo cy'imyaka 11 cyanganaga n'igihe yaramaze muri gereza by'agateganyo urukiko rwamuhamije bimwe mu byaha bya genocide ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara ariko rwongeraho inyoroshya byaha yuko nta butegetsi nyakuri yarafite kuko gendarmerie yari yaragiye mu maboko y'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu intambara ikimara kubura ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 mu rwego rw'ubujurire ari narwo rwa nyuma urukiko rwaraye ruvuze ko kuba General Ndindiriyimana atarafite ubutegetsi nyabwo muri gendarmerie mu 1994 ubwabyo ari byo bimugira umwere bityo ruciteka ko General Ndindirimana ntacyo afite. Major Nzuwonemeye yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 mu rwego rwa mbere, urukiko rumaze kumuhamya ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara. By'umwihariko yahamwe n'ibyaha byo kugira uruhare rwe bwite mu iyicwa rya Madame Uwiringiye Imana Agata wari ministri w'intebe n'abasirikari 10 b'ababirigi ba Minuar bari bashinzwe kumurinda. Ejo urukiko rw'ubujurire rwavuze ko nta bimenyetso simusiga umushinjacyaha yarweretse bihamya ibyaha Major Nzuwonemeye maze rumugira umwere gutyo. Naho Kapiteni Sagahutu Innocenti, urukiko rw'ubujurire rwaraye rumugabanirije igifungo cy'imyaka 20 yari yarakatiwe mu rwego rwa mbere rugishyira ku myaka 15 yo gufungwa. Rwavuze ko we bwite atigeze atanga amategeko yo kwica bari abasirikare b'ababirigi 10 nk'uko urukiko rwari rwabimuhamije mu rwego rwa mbere, ariko ruvuga ko yashishikaje abishi ndetse abateraniye inkunga. Kubirebana na General Bizimungu Augustin, ari nawe wari ku isonga muri uru rubanza, yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 mu rwego rwa mbere. Ejo urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ruzatanga icyemezo cyarwo mu minsi iri imbere, ariko nta tariki rwatanze. Rwatangaje ko rwatandukanije urubanza rwe n'urw'abandi baregwaga hamwe nawe, nta bisobanuro ariko rwabitanzeho. Uru rubanza militaire 2 n'urwa kabiri rureba abasirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda za kera. Urwa mbere rwari rwariswe militaire 1 rwaregwagamo abasirikare 4 bose barangije gukatirwa mu rwego rw'ubujurire ari narwo rwa nyuma. Colonel Bagosora Theoneste wari umuyobozi w'imirimo mu biro bya Ministri w'ingabo z'igihugu na Major Ntabakuze Aloisi wategekaga umutwe w'abasirikari bamanukira mu mitaka, bombi bakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 35. Lieutenant Colonel Nsengiyumva Anatole wari umugaba w'ingabo mu karere ka gisirikare ka Gisenyi yakatiwe gufungwa imyaka 15. Naho uwa kane General de Brigade Kabirigi Gratien wari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare byose by'ingabo z'igihugu yagizwe umwere. Urukiko rwa Rusha rushigaje izindi manza zigera kuri 15 mu bujurire mbere y'uko rufunga imiryango burundu mu mpera z'uyu mwaka.
Fisirwalia Arakel Mamane Kamara Fifaira Basari Muna Fisirwalia
Inususa Yamfantera Yamfema Kriki Yamorine Ewotan Dunye Kono Yamfante Magawo Ole na la fisi wali fefin Barter azota fini Namagaro Eyandi yandi 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 Uwamato Era waligo Allah
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriye kandi mushikizwa na Frederic Nkonikije.
Mwana mtenchu timu ise mkunda kiganiro Amerika na chereke vya lanzere itazunzo mweza Amerika muri kahise hamwe na muri bihe tugezemmo. Muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubabwira ku munsi wahariwe abakundana utekanijwe ku igenekezo rya 14 ryo ku kwezi kwa kabiri umunsi mukuru bita Valentine's Day. Ibiro byo mu gisagara cya New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birongoza abakundana ni ibiro bigenderwa cyane mu bihe byegeranye n'uyu munsi w'abakundana witwa Valentine's Day. Umumenyesha makuru iradio Ijwi ry'Amerika yaragendeye ivyo biro hanyuma arahiza arigana ivyo yabonye hamwe n'ikiyago yagiranye na bazindukiye kuri ivyo biro bagiye gushikiriza rya jambo rikomeye cyane mu bakundana ari ryo ndavyemeye. Naho uyu munsi mukuru Valentine's Day ushitse mu bihe bikanye cyane muri ivyo biro vyo mu gisagara ca New York hoho hazoba hashushe aho abantu baharurwa mu bihumbi bama bitegurira gushikiriza rya jambo kirangiranwa rigira riti ndavyemeye. Benshi mu bageni baba bambaye imara rubanza kandi bavuga ko baje mu birori vyo kwabirana no gutangura ubuzima hamwe. Kubageni baba bavuye mu yindi mihingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubugeni ubereye mu gisagara ca New York muri ico kibanza n'ubugeni buba mu rukundo rukomeye. Hari n'abakundana basangiye igitsina bahitamwo kugirira ubugeni bwabo mu gisagara ca New York aho kuguma mu bisagarano mu ntara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho amategeko abuza ko abantu basangiye ibitsina babirana. Ikintu abantu bose baja kuri ivyo biro imbere y'umutegetsi aserukira leta kugira ngo bemeze icese ko babiranye bavuga ko ikintu ca mbere kibanezereza ari uko kuri uyu munsi w'imboneka rimwe ari uko baba bari kumwe n'umuntu bakundana cyane bagiye kubaka ubuzima bari hamwe ubutagisubira inyuma. Umunsi mukuru wa Valentine rero uhimbazwa kwigenekezo rya 14 ryo kwezi kwa kabiri mu bintu abantu bakundana bahana canke barungikiranira harimo amakarata, amakete, amashurwe canke udushimwe dutandukanye. Hariho kandi n'abafata umugambi wo kuja mu buriro gusangira. Ibimenyetso by'umunsi wa Valentine muri rusangi n'umutima hamwe n'amashurwe y'amaroza. Akandi niho tutangirije ikiganiro cacu cy'umunsi Amerikana cerekeye umunsi mukuru wa Valentine.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Muri uyu mwanya mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itsinda ry'indorerezi mpuzamahanga ryageze i Juba mu murwa mukuru wa Repubulika ya Sudani y'Epfo gushyiraho uburyo bwo gucunga n'ubwo kumenya uko amasezerano yemejwe mu kwezi gushize na guverinoma hamwe n'abarwanya ubutegetsi batabwemera bibahirizwa. Abagize iryo tsinda bazaha impande zombi uburyo bwo kumenyekanisha ibitubahirijwe mu masezerano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye bikomeye ibyo bikorwa kandi irasaba guverinoma n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Rick Marshall gufasha itsinda ry'indorerezi. Abayobozi ba Sudani y'Epfo bagomba kubahiriza byuzuye ihagarikwa ry'ubushyamirane no gutangira ibiganiro bya politiki bitagira uwo biheza kugira ngo ubwiyunge mu gihugu buzagerweho. Kugeza ubu abanyapolitiki barindwi bari bafunze nibo barekuwe kandi bavugiye ku mugaragaro ko bashyigikiye igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro ku bibazo bya politiki byavutsemo urugomo kandi bikaza kuvamo ubushyamirane bw'amoko. Guverinoma ku itariki ya 23 ukwezi kwa mbere yemeye kurekura imfungwa zose ariko bane baracyafunze. Kwihutisha amadosiye y'abantu bari mu buroko byagabanya umwuka mubi kandi bikazana icyizere cy'ubwiyunge n'ibiganiro by'amahoro bidaheza. Turasaba guverinoma kurekura abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bagifunze no kubungabunga umutekano wabo hamwe n'uw'imiryango yabo nabo bakorana. Tuzakomeza gukorana n'umuryango mpuzamahanga by'umwihariko intumwa za ONU ziri muri Sudani y'Epfo zirimo gukorera ahantu hatoroshye muri icyo gihugu kugira ngo zoroshye umubabaro kandi zirinde umutekano w'inzirakarengane z'abasivili zakozweho n'ibibazo biri mu gihugu.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwese muri ko mukurikirana ibiganiro byacu, uyu ni umwanya wo gutega amatwi Edi Guhema kugira abashikiza ingingo nkuru nkuru zarizize amakuru iyo muri iki gitondo. Edi.
Urakoze cyane Fideli. Muri aya makuru twababwiye ko urukiko rushinzwe kuburanisha ibyaha by'intambara mu gihugu cya Serbia rukatiye abantu 9 ibihano biri hagati y'igifungo cy'imyaka 2 na 20. Abakatiwe baregwa ibya kugira uruhare mu bwicanyi bwibasiye abaturage basaga 1,000 bo mu bwoko bw'Abalbani muri Kosovo mu mwaka w'1999. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arashima umubano wihariye uri hagati y'igihugu cye n'icy'Ubufaransa. Ibi Obama yabivuze ubwo yakiraga mugenzi we François Hollande mu ngoro ye hano i Washington DC. Obama yashimangiye ko umubano hagati y'ibihugu byombi utarigera ukomera nk'uko ukomeye muri iki gihe. Bwana Hollande we yavuze ko umubano hagati y'ibihugu byombi ubu urangwa no kwizerana. Mu gihugu cya Algeria haravugwa urupfu rw'abantu bagera kuri 77 baguye mu mpanuka y'indege ya gisirikare yarayibaye mu misozi hafi y'umujyi wa Constantine. Presidansi ya Amerika kandi imaze gusohora itangazo ribuza burundu icuruzwa ry'amahembe y'inzovu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi bavuga ko iki cyemezo kigaragaza uruhare rwa Amerika mu kurengera umutekano w'inzovu.
Ibiganiro byacu byo muri kitondo birabandanya ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mukaba mutega amatwi mugenzi wacu Oriane Itangishaka aho aganira n'umugwi mpuzamakungu w'abasenzi b'abakristu bahurikiye mu mugwi wiswe Goshen ku vyerekeye imigambi y'uwo mugwi mpuzamakungu wihaye igikorwa cyo gusengera ibihugu vy'ibiyaga binini n'abategetsi bavyo. Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza ni mu kanya gato, rero ntimutangwe kuri iki kiganiro.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.